Samyama. Amakuru makuru. Mwere mwese bakunzi wa radio Inzambaga teka kawe tangwe kaze makuru yaranze inondwe uyu munsi mukamashikizwa na Jean Bonfils Niyongere abantu bashika 40 baramaze kwicwa mu ntara ya Bururi mu kiringo kidashika ameza 3 amakuru avye Burura kuvuga ko abantu batemagurwa imipanga abashika 4 bakamaze guhagarikwa kumvoza amatohoza mu rugendo yagize Mugendo icegera cy'umukuru w'inamashinga mateka yagize mu ntara ya Rumonge kuri uno wa gatandatu uheze yasabye abajeje intwaro mu ntara ya Rumonge gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo kuzitira kugira ngo ubwo bubisha buvugwa mu ntara ya Bururi ntibuhave butandukira intara ya Rumonge inkuru ya Josephine Jones Nkunzima
Uwa nyuma yishwe n'umukenyezi yatemaguwe ku mugoroba wo kuri uno wa gatanu ku mutumba kirembarira muri komine Bururi akaba yaciye anyirukanwa mu gisata cy'indembe ku bitaro by'i Bururi uwo abagizi ba nabi nk'uko amakuru dukuraho abitumenyesha bamutegereye atashe hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro ubundi yari yatemaguwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri bakaba bamusanze mu nzu babanje bomora idirisha abo bakaba baje kubiyongera ku bandi benshi bamaze kwishwa muri bene ubwo buryo aho nyine muri komine Bururi no mu yandi makomine nga songa mugamba matana na rutovu amasoko yo muri iyo ntara akavuga ko hamaze kwicwa abantu bagera kuri 40 mu kiringo cy'amezi adashika 3 bamwe mu bakora ubwo bwicanyi nka batemaguye uwo mukenyezi ukiremba barafashwe ubu bakaba bariko barakogwa ko amatohoza mu rugendo icegera cha mbere cy'umukuru w'inama shinga mateka Sabine na Kabutimana mu rugendo yagize kuri uwa gatandatu mu ntara ya Rumonge Ihanurubibe na Bururi yasabye abajejwe intwaro kurikanura kugira ubwo bwicanyi ntibutandukire intara ya Rumonge.
Maze iminsi numva na mwebwe ndaje ko mwabyumvise ingorane z'umutekano ziri mu ntara ya Bururi. Aho inkozi z'ibibi zigenda zigasanga umuntu mu nzu zikamutemagura umuntu yibereye ngaho agasigara ari kiruruma ugasanga abo bamutemye ntibanabafashe. Ko musanze muhana imbibe n'intara ya Bururi nyakubahwa buramatari banyakubahwa mwese tubasabe muzitire mutaronegwa kugira ngo abo bariko barashaka guhungabanya umutekano baciye mu guhohotera bene gihugu batekanye mutuze hakiri kare
mumenye ko abanyabururi ubu batekewe n'ubwoba bwinshi cyane narijya hataramenyekana abo bahungabanya umutekano wabo ngo bakubitwe ntahe mu gahanga
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye kuwimana uheze buca ariko wa mbere umunyororo umwe yarakubiswe kugeza ahacikana akubiswe na bagenzi we uwo munyororo yitwa Leonidas Ngendanzi akaba yavuka mu ntara ya Karuzi bavuga ko yishwe akubiswe amahiri mu ibohero rikuru rya Gitega bamuziza ko atubahirije amategeko y'isuku uwo munyororo yishwe yaramaze imyaka 5 afungiye mu ibohero rya Gitega akaba yari yakatiwe gufungwa imyaka 20 amakuru ava muri iryo bohero akamamenyesha ko atari umunyororo wa mbere apfuye muri ubwo buryo kuko mu mwaka w'2021 hari ubundi munyororo yapfiriye ku bitaro bikuru bya Gitega inyuma yo gukubitwa n'uwitwa Japhet bivugwa ko ari muri komite y'umutekano mu ibohero Ishyirahamwe Akate Burundi rirwanya guhohotera kiremwa muntu ririyamiriza iyo ngendo y'abanyororo bashobora guhana bagenzi babo kugeza naho baba ku buzima rigasaba ko abakoze iryo bara bohanwa by'akarorero hakurikijwe amategeko dutege yompi umushingwamanza Jean Claude ntiburi umunsi arongoye igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi
ubwo nubukoko butagira izina ibyo turiko turabona no munsi rero biva kuko twagiye turabivuga kuva kera ko aba bantu bashirwaho n'abatwara amabohero bakabashiraho bavuga ngo n'abantu bajejwe mu mutekano wa mabohero kandi bakabatora mu bantu ubona ko babizigiwe nabo nyene utavuga ko baba baravye ubushinga ntahe bwabo atahandi bizodushikana atari nko kuri ibi bintu bibaye nga twari ko ama turiko turavuga yuko ibi bintu byohagarara ariko ntitwigire twumvikwa twebwe rero turateye ibyatsi iyo nyifato yabo bigira ngo na wa komite de securite bihuru washa bwo kuhana bagenzi abo bafunganywe mbere bakabakubita bakabagira nabi mbere umukabona yuko hageze naho tagarukira kuburizwa gufa gusaba ate bakagandagura abantu kudahana rero kwagumye kwibonekeza naha kudushikanye tugomba dusemerera abantu bakabona umengano bisanzwe none raba baruhiye kugandagura umunyororo akati Burundi yagomba kwibutsa abatwara amabohero ko bijanye n'umutekano w'abanyororo amategeko yabishinze abajejwe umutekano mu mabohero abo nabo akaba ari abapolisi baba barabyigiye kandi babihemberwa twebwe rero turasaba yuko ibyo bintu bikogwa atisunze amategeko byo kuha uburenganzira abandi banyororo ngo baze guhana bagenzi babo ko byo hagarikwa n'ingoga cyane ntihagire izindi ngorane dusura kumva zifatiye kuri ibyo turasaba kandi yuko abakoze icyo cyaha agandaguye uwo muntu eka mbere n'ababaha impigi mu babafasha muri ibyo cyangwa bakabakingira ikibaba nabo nyine bohanwa bimwe by'akarorero
tukiri mu bijanye n'ihohoterwa ryakiremwa muntu Florian Rangabiye yasubiye gukubagurwa abandi banyororo mu bohero rya Muyinga barabyiboneye bavuga ko byakozwe na Sergio Nsabuwandemye n'umuyobozi w'ibohero rya Muyinga ayo makuru akavuga ko uwo muyobozi yajazananye n'abantu babiri bambaye umwambaro usanzwe be n'abapolisi babiri bakaba baje bagana aho uwo mumenyeshamakuru arara kugira ngo bamusake abari aho bavuga ko Florian yangabiye wenyine ariwe yasatswe ahubwo ngo bakaba bari bitwaje n'ivyuma byo gufotora no gufata amareresi ico gihe uburongoye iryo bohera bakaba bavuga ko yaguma mutuka ibitutsi byinshi aho bavuga ko Florian Rangabiye yaratekanye ariko hageze ko batwara iradio yiwe akaba ariho yaciye yanka ko bayitwara Sergio Sabuwandemye akaba yaciye amusunika amuhenurira ku gihome abandi banyororo bari aho baca kominduru kugutinya ko bahava bagenda mujanye Sergio Sabuwandemye nabo bazananye baciye bagenda amabi akoregwa umumenyeshamakuru Florian Rangabiye arateye umubabaro n'agahinda uretse ko afunzwe ku karenganyo nta n'umwe arekuriwe kumugira nabi haba ku mubiri canke mu majambo bishikizwa na Marie Louise barica ko arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano umuhari inamahoro abishikirije mu gihe uwo mumenyeshamakuru yakubaguwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi turiko turasozera akubaguwe n'urongoye ibohero rya Muyinga Sergio Sabuwandemye tutega amatwi Marie Louise barica
ibyashikiye Florian rero ejo aho bavuga yuko umukuru w'ibohero n'abamuherekeje wabarinjiye mu gisata c'abakenyezi bakagenda batumbereye igitanda ciwe bagatangura kumusaka bamutaburira utuntu twiwe bamukankamira uwo mukuru amubwira ngo azoteba yumve icari yongera avuga ngo kwirata kwa Florian kuzoteba guhere abagore bose bari ngaho bandi barumigwa barabura ibibaye ategetse rero ngo batware iradio ya Floriane abo bagore bose ngo babaci bavuze induru wa mukuru w'ibohero acara maramara atangura gutuka Floriane amwabiriza ngo niwe yabwiye abo bagore gukoma induru ngo niwe yabagumuye arongera ngo amutunga urutoki amubwira ngo azogaruka ngo kandi azomubona ngo yoba yavugana n'inziko nyinshi n'ugwanko rw'amacakubiri ibyo Florian abayemwo kuva hagarika n'ibintu bigaragaza ko adafashwe nka kiremwa muntu kandi ko adasonewe na gatoyi ukumukubagura no kumubwira amajambo akomeretsa nk'uko tubyumva biramaramaje n'ukuri intwaro y'igihugu cacu abayijejwe nta gaciro namba nta no gusonera abo bitwa ngo barajejwe gutwara nta gaciro babaha ntibabasonera ntibabona ko ari abantu nk'abandi ntibabona ko ari abantu kiremwa muntu
amakuru twabateguriye arabandanya ubuyobozi bujejwe ikigo kijere kugenzura kubidandazwa bikwije ibisabwa ivyo bita ubuziranenge mu rurimi rw'ikirundi bumenyesha ko bufise agahaze mu kugenzura ubwo buziranenge bw'ibidandazwa bimwe bimwe mu nama yahuje abaserukira isoko rusangi mu mugabane wa Afrika yabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatatu. Severino Sindayikengera arongoye BBN yavuze ko ibyo biheza bigatuma hari bidandazwa byo mu Burundi bidaheza ngo bije ku isoko mpuzamakungu, ariko akamenyesha ko babandanya babisaba kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti urama tumutege yompi.
Igituma yuko ibidandazwa byacu bitagenda mu makungu bitagoranye ni byinshi, cyane cyane twebwe ikintu kitufata gose nuko BBN itari certifié system. Ni kuvuga iki? Hari ama certification system international, iyo uyafise ivyo ukoze biremegwa nivyo wemeje bigashoka atangorane. Icyo ngiye bazo twamaze guhagurukira nk'ubu turiko turarondera certification system zishika zine kandi tuzoronka vuba izo certification system tuzirose. Ayandi makungu arabimenya kuko turagira notification ku buryo ibyo tuzoshora byemejwe na BBN bizoca bijya haba muri Arso haba ni mu yandi makungu ntangorane nimwe izohaba. Icyo kibazo turagifise mu minwe turiko turagikorera ko nk'ubu izo certificat systeme zine izo 9001 iraba le management de la carte générale izo 17021 iyo iraba ingene dushobora gukora inspection y'ibintu aramahingurira ariki, hanyuma izo 17025 ni yaraba accreditation de nos laboratoires byo zikoze zemegwe, hakabaho n'izindi turiko turarondera izo zose turiko turazirondera kandi turizeye yuko bizokunda. Icyo nico kintu gikuru kizotuma ibintu by'iwacu bigenda batarinda kwirwa barasubira gupima.
Mu gusozera ano makuru twateguriye tubabwire ibivugwa mu gisata c'impunzi. Impunzi z'Abarundi baba mu gihugu c'Ubuganda bahamagarirwa kwicungera no kwama bameze magabo, ako nakamu gategwa n'ubuserukira Abarundi bahungiye muri ico gihugu Damiano Nyabenda abivuga afatiye ku gitigiri c'impunzi zimaze kwicwa bunyamaswa kiguma ciyongera muri ico gihugu c'Ubuganda. Mwijoro ryo ku munsi wa kane ushuru wa gatanu hakaba harishwe umwe mu mpunzi z'Abarundi aba mu gisagara ca Kamba yagize akaba abaye uwa gatandatu amenyekanye yatswe ubuzima muri ubwo buryo. Kuri ki dutege yompi ako kamo gategwa n'urongo impunzi mu gihe cy'Uganda Damien Nyabenda.
Umuryango w'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Uganda baherutse gusubira kugwa mu gahundwe, aho baherutse gusubira kubura uwundi muntu yishwe bunyamaswa mu buryo budatahuritse, aho bagiye batora ikiziga ciwe bamwiciye muri karitsiye yitwa Makerere muri district ya Kampala. Mugabo gushika umunsi twa tutaramenya abamwishe. Mbanje gufata akanya kugira ngo mpoze umuryango wose w'Abarundi bahungiye mu Kampala na cyane cyane umuryango w'amaraso wiwe. Uyu muntu akaba yitwa Niyokindi David, yavuka mu ntara ya Muramvya. Aha mbere nkaboneraho n'akanya ko gutera kamo impunzi zose zahungiye ngaha kurikanura kuko umutekano w'impunzi ngaha tuwifashe neza, ko uyu Dawudi siwe wa mbere apfuye yishwe muri ubwo buryo, uya akaba agize igitigiri cy'abantu barenga kuri batandatu bapfuye mu buryo nk'ubwo, kandi tukaba tutarashobora kuronka raporo y'ukuntu abo bantu baza barapfa. Donc abasaba yuko bateza kwicungera kuko umutekano ubwa mbere ubanza ku giti cya muntu, hanyuma tugaheza tugasaba n'igihugu kubandanya gicungera umutekano w'impunzi cyahaye indaro.
Nino kurako kamo kanyabenda Damiano duciye dusozerera ko amakuru twabateguriye. Nshimire mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Ndabifurize kugira umunsi w'Imana mwiza.
Amakuru, makuru, makuru, makuru.